Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwanamtse nchuti mwese mutiramanye ni Radio Ijwi ya Amerika uyu munsi ni kwa gatanu tariki 16 y'ukwezi kw'12 mwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Turatangaye cyo twomesha cyo nuko tutihebuye amategeko aratomoye hamaye amategeko bakoresha ni nayo natwe dukoresha ni nayo tuzokwisunga rero tugiye kungurutsa.
Uyu ni umwe mu bashingwa manza babagirizwa uruhara mu iganagurwa ry'umupolisi Deo Dinga muri quartier Chatanya mu gisagara ca Gitega. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abanyarwanda b'imbohe 108 barekuwe imbere y'igihe hamwe n'inkuru yerekeye umunsi umushikirano mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Mwaramutse Rosine, umwanya ni wawe, utushikirize amakuru aduteguriye.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Sudani y'umanuko. Abategetsi mu gisata kijejwe agateka kazi na muntu muri ONU bamenyesha ko mu turere tumwe muri Sudani y'umanuko hariko harabu bwicanyi bufatiye ku bwoko kandi ku bwo bwicanyi bushobora gutandukira n'utundi turere. Umugwi wa ONU ukorera aho muri Sudani y'umanuko waraneguwe cyane n'amakungu ko wananiwe no gukingira abanyagihugu. Ibikorwa byo kugenzura utwo turere bikaba byariyongereye n'inyuma yaho habereye amatohoza. Abakozi ba ONU bakagirizwa ko batakingiye bikwiriye abanyagihugu mu ntore kaziheruka mu kwezi kw'indwi. Intureka zahitanye abashika ku 300 mwamenya ko kutumvikana hagati ya leta na ONU kwiyongereye. Inyuma yaho hasohokeye ingingo yo kurungika inteko mva makungu aho muri Sudani y'umanuko. Ubu abasirikare baturuka muri Ethiopia akaba ari bo bagenzura uturere tubangamiwe mu ntumbero yo gucungera umutekano. Amashirahamwe atari make akorera mu gihugu cya Mozambique asaba kugarukira ubutungane inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abatari bake mu bacamanza no mu bashikiriza manza aho muri Mozambique. Carlos Mondlen, umukuru w'ishyirahamwe ry'abacamanza muri Mozambique, amenyesha ko habaye ubwicanyi no guterwa bwoba abari mu nzego zijejwe ubutungane. Uwundi mugwi ujejwe agateka akazi na muntu umenyesha ko ubwicanyi butegwa n'inyifata itabere y'abapolisi ukujya ibiturire hamwe no kutubahiriza umwuga w'ubutungane. Ubwicanyi bwaranzwe aho muri Mozambique bukaba bwakorewe abakozi ba leta mu kwezi guheze bwahitanye kandi abanyepolitike batatu. Alice Mabota aserukira ishyirahamwe ry'abaharanira agateka akazi na muntu amenyesha ko ubwo bwicanyi bubizuba riva kandi ko bushobora no gutandukira abanyagihugu basanzwe. Isaac Chande, umushikiranganji w'ubutungane, yabwiye abamenyesha makuru ko leta yagerageje uburyo bwose ikorana n'ubutungane kugira abagirwa n'ibyo byaha barengutswe imbere y'intahe bongere kandi batorere umuti ibyo bibazo byose. Muri Malawi, leta yatangaje kuri uyu wa kane ko yuguruye umuhora wa mbere w'indege muri Afrika mu ntumbero yo gushikiriza abanyagihugu ibyangombwa baba bakeneye. Alfred Milatila, umuyobozi w'igisata cy'indege, amenyesha ko icyo gikorwa uburyo amenyesha ko igikorwa cyo kwiga uburyo uwo muhora ukora babifashijwemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita habana ku isi UNICEF muri Malawi. Uwo mugambi ukaba ugizwe n'indege ntonto zitwara zigakoreshwa n'uburyo nk'uburyo bwihuta bwo gutwara amaraso y'abana bakivuka aho agenewe gupimwa ko atamugera wa sida bavukanye. Mu kwezi kwa gatatu UNICEF muri Malawi yarakoze ikigwa cya mbere cyo gukoresha izo ndege ku birometero bitarenze 10. Muri kino gihe hakaba hasanzwe hakoreshwa imiduga yo gutabara imbabare hamwe n'amamoto. Yamara leta imenyesha ko ubwo buryo witwara amafaranga atari make akoreshwa mu gitoro kandi ko amabarabara yifashe nabi ibyo bigatuma icyo gikorwa cyikwega. Ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge n'iyindi migwi yabagira neza imenyesha ko abanyagihugu bashika ku 200,000 bakuwe mu gisagara cya Aleppo muri Siriya kuri uyu wa kane. Abenshi muri abo bakaba barimwo abakomeretse. Abagwanyi basanzwe bari muri icyo gisagara bakaba bumvikanye n'igisirikare cya leta ko batanga gahengwe k'imisi 3 kugira abanyagihugu bashobore kuva muri ico gisagara. President Bashar al-Assad wa Syria amenyesha kwifatwa igisagara ca Aleppo rizo wa mateka akomeye agereranya ico gikorwa n'ivuka rya Yesu Kristo nico kimwe nitembagazwa rya Union Soviétique. John Kerry umushikiranganje wa leta ya Amerika yatangaje kuri uyu wa kane ko ivyo atari amateka ahubwo ari ubwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Assad. Kerry yavuze kandi ko Amerika ibandanya uko ishoboye kugira imigwi igwana aho muri Syria ishobore kumvikana no kugira kandi abatabara imbabare bashobore gushika mu gihugu cyose cya Syria. Muri Carolina y'Ubumanuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sentare yumvirije ku munsi ugira gatandatu Dylan Roof umusore w'imyaka 22 yagirizwa ko yisha birabure bashika kuri 9 abasanze mu isengero riri mu gisagara cha Charleston mu mwaka uheze. Roof yagirwa kandi icyaha cyo kuba yarabangamiye abantu kubera ibikorwa by'idini barimwo kwigenekezo rya 17 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze w'2015 mu kwezi kwa mbere itariki ya gatatu akaba azosubira kurenguka imbere y'ubutungane mu gice cya kabiri cy'ugo rubanza kugira amenyeshwe nimba aciga urubanza rwo gupfa canke umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose atemerewe kuzokwigera arekugwa. Mwamenya ko Dylan Roof yireguye avuga ko yakoze ubwo bwicanyi abitewe n'uburyo abona abirabure bafata abazungu. Akavuga kandi ko ubwo bwicanyi ari ikintu gito yisunziye ivyo abazungu bakoregwa. Muri Indonesia igipolisi kimenyesha ko umwe mu banyagihugu bayo bahigwa cyane ari umugabazwe ku izina rya Bahrun Naim umuhinga mu bya ordinateur muri ico gihugu.
Urakoze Rosine kubakuruhije kudushikiriza. Ejo kumunsi wa kane niho hasubiye kumvirizwa urubanza rw'abantu bane bagizwe ko bagize uruhara mu igandagurwa ry'umupolisi yitwa Deo Dinga iciwe mu ihoteli yitwa Paraso muri quartier ya Chatanya mu gisagara ca Gitega. Ivyo vyabaye ku munsi wa mbere igihe uyu mupolisi yaraherekeje umufungwa yagizwe kuba ari mu bagandaguye General Adolphe Nshimirimana yahoze arongoye iperereza mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Nsabimana.
Inyuma yaho urubanza rwaje kurangwa n'impari nyinshi hagati y'umushikiriza manza n'abashingwa manza kuko batigeze bahuriza gucatumye urubanza rufatwe nk'ibiriraho, sentare yavuye isaba impande ziburana gusozera imburano. Umushikiriza manza yasabiye Kankindigo de Bert ujeje gutunganya ibikorwa vy'ihoteli Paraso umunyoro wo gufungwa imyaka 42. Umushikiriza manza yafatiye kubirego yamureze mu gihe yari imaze kwiyinkumbi mu nzu Kankindigo de Bert yarajejwe. Umunyoro w'imyaka 40 nico gihano casabiye Audace Nyandwi umuserukizi w'abanyororo bo mu ibohero rikuru rya Gitega. Umushikiriza manza yafatiye ku buryo Audace Nyandwi yemeye guherekeza umwicanyi mu nzu y'ihoteli akavuga ko ico caha bari bagisangiye na nyene ugikora. Igihano cyo gufungwa imyaka 20 nico casabiye Jean Paul Hakizimana icegera curongoye ibohero rikuru rya Gitega. Umushikiriza manza gusohora umwicanyi akavuga ko biboneka ko yarazi neza ko uwo mwicanyi agiye gukora amaraso kugira ngo abone inzira yo gutoroka. Kabura Emmanuel arongoye ikirindiro cy'abapolisi bacunga ibohero rikuru rya Gitega yasabiye umunyoro w'imyaka 20 umushikiriza manza yamureze ko yarungitse umupolisi agendana ubumuga ari wenyine guherekeza inkozi y'ikibi gusohoka ibohero. Aho n'igihe umushikiriza manza yabwiye sentare ko Deo Dinga yagandaguwe yari asanzwe afite ubumuga bw'ubuguru kumwe. Kuri ico caha yagirizwa n'umushikiriza manza Kabura Emmanuel yisiguye avuga ko we akoresha abapolisi uko baba bamuhaye kandi ko ubushikiranganje bw'umutekano bubajejwe budashobora gutanga akazi ahantu umupolisi atagashoboye. Abashingwa manza bahawe ijambo na sentare ngo basozere imburano bose basavye ko abo bunganira bokwezwa kuko umushikiriza manza atavyemezwa yashoboye kwerekana vyotuma abo bunganira bagigwa n'urubanza gw'ikibiriraho. Sentare yaciye ija mwiherero wamaze iminota 45. Sentare yaciye urubanza gw'imyaka 21 Audace Nyandwi serukira abandi banyororo mu ibohero rikuru rya Gitega. Sentare yavuze ko Audace Nyandwi yari azi neza intumbero nyene gukora icaha yari afise ariko akamuguma inyuma ntabimenyesha ababijejwe. Jean Paul Hakizimana icegera c'umukuru w'ibohero rikuru rya Gitega nawe yakatiwe gufunga umunyororo w'imyaka 20. Sentare yamwagirije Kumwanya inkozi y'ikibi gutoro kibohera igiye gukora maraso kandi akabigira nkana. Kankindi Godebert yarajeje hotel Paraso yakatiwe gufunga imyaka 10 sentare yamwagirije ko yafashije inkozi y'ikibi gutoroka yejeje gukora maraso. Emmanuel Kabura umukuru kirindiro cabacunga ibohero rikuru rya Gitega sentare yamwambitse zera ko yasanze ko atacaha kimwagira. Ku ruhande rw'abashingwa manza bavuze ko bagiye kunguruza urubanza ugwego rukurikira ko batashimye urubanza rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Gitega. Uyu ni umwe mu bashingwa manza bunganira bagirizwa.
Abantu twebwe turunganira bakurikiranwa kuri ka ya flagrance abantu baba bafatanywe itonga ivyo byose twabishikirije sentare mugabo ntabye aciro sentare yigeze biherereza nuko amategeko bivuga urubanza rwicaha umuntu aje jwe kuzana ivyemeza numushikiriza manza ivyo vyemeza rero twabisavye kuva mu ntango ku rubanza kumwe mugabo umushikiriza manza ntiyashoboye kuvyagirije ibikwiye kugire aba bantu turako turafasha ashobore kuba bashiriwe rero urubanza nkuru turatangaye co twomesha co nuko tutihebuye amategeko aratomoye hamaye amategeko bakoresha ni nayo natwe dukoresha ni nayo tuzokwisunga rero tugiye kunguruza kumburengira sentare y'ingororizo yoyizoheza itwumvirize hama amategeko akurikizwe duheshe iteka ubutungane mu Burundi. Murakoze.
Urubanza rwaciwe mu gihe igipolisi cy'u Burundi kibicicije umuvugizi wacu Petero Nkurikiye cemeza ko warashe umupolisi yari umufungwa yagirizwa kugandagurwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana ariko nawe yaje gutogwa ikiziga muri quartier Shatanya kabiri. Petero Nkurikiye yavuze ko uwo mufungwa yarashe n'uwo bafunganye Odasi Nyandwi akaba ari nawe yavuye akatigwa na sentare gufunga imyaka 21 mu gihe umushikiriza manza yari yamusabiye gufunga imyaka 42. Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Ejo ku munsi wa kane ubuyobozi bw'amabohero bwose yo mu Rwanda bwazindukiye mu bikorwa byo kurekura abafungwa barenga 800 bemerewe gufungurwa by'agateganyo n'ingingo y'umushikiranganji utungane Johnston Busige. Hanasohotse abana n'abagore bashika kuri 62 baherutse guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Zariziganje muri gereza ya Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abagororwa bagera kuri 37 nibo bahamagawe muri gereza ya Kimironko baherezwa impapuro n'abayobozi ba gereza zibemerera gutaha iwabo. Byari ibyishimo by'akataraboneka ku bagororwa bagize amahirwe yo kurekurwa nk'uko babitangarijwe ijwi rya Amerika.
Njewe nari ndyamye ngiye kumva numva barampamagaye ngo Shaka Eric soka utahe. Njewe ndabanje kuza nambaye civile ubundi dusohoka twambaye uniforme ya gereza noneho ngeze ku marembo barambira bati genda wambare civile usohoka utahe. Ni oya ni murambesha ndahubwo reka nzemanze ndebe abayobozi. Mbajije umuyobozi arambira ati ni wowe uri ku rutonde bwa mbere ambara vuba vuba abandi bageze hanze. Nashushe nkubonekerwa kuko igihe nateganyaga gutaha ntabwo cyari cyakageze ariko ngeze hanze mbona abantu ukuntu bameze bambaye civile ndishima cyane ndanezerwa.
Yamunguye cyane njye nari nakiryamye n'umuntu wanyumvishe aza kubimbwira nabanje no kumurakaya ndamubwira ibyo ntabwo bishoboka ibyo umbwira ntabwo bishoboka. Ibyishimo birandenze nta kintu navuga ndashimana shimira n'uwaduhaye imbabazi. Sinzi ni ibintu mbega nashobora.
Twishimiye imbabazi za Perezida wa Repubulika. Twiteguye gutaha kandi twiteguye guhinduka tukakomeza mu muryango nyarwanda neza ku buryo tutazagaruka.
Bise zina ngira ngo ni n'ibindi sinari nzi ko ari ibingibi ndasohoka nsanga ndimo nasigaje umwaka umwe n'amezi.
Yakiriye neza cyane. Maze umwaka n'amezi atandatu. Umwaka n'amezi atandatu.
Baguhamagaye se wabyumvise gute?
Ebana guverinoma y'umwe nahise numva ingiriye ubuntu kabisa kubona ingiriye icyizere cyo gusubira mu Banyarwanda. Mu rugo nari nkumbuye umudamu n'abana.
mu gihugu hose hasohotse abagororwa barenga 870 bakuye mu magereza 18 yo mu gihugu usibye abagore bakuyemo inda 25 bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika n'abana 37 bakoze ibyaha batarageza ku myaka 16 abandi barenga 800 barekuye by'agateganyo bamaze kubisaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze bagaragaza ko bitwaye neza mu gihe bari bamaze bafunzwe mu barekuwe bose nk'uko byari biherutse gusobanurwa n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera Evode Uwizeyimana mu kiganiro aherutse guhitangaza makuru yari yasobanuye ko ababonye ifungurwa ry'agateganyo ari abagororwa bakurikira mweho ibyaha bitarimo ibya genocide ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu ndetse n'ibyaha by'ingenga bitekerezo ya genocide Asumta Kaboye ijwi rya Amerika ikigali
ejo ku munsi wa kane ikigali mu Rwanda haratangwe inama y'igihugu y'umushikirano ku nshuro ya 14 ni inama iba kira mwaka ifite umugambi wo kuraba uko ubuzima bw'igihugu n'ubumwe bw'abanyarwanda bihagaze kuri inshuro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarasavye abanyarwanda gukora cyane bakava mu muco wo kubandanya barindira imfashanyo z'amahanga n'inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
iyi nama y'igihugu y'umushyikirano n'ingaruka mwaka nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika abayiteraniyemo baba bagomba gusubiza amaso inyuma bakareba uko ubuzima bw'igihugu n'ubumwe bw'abanyarwanda bihagaze afungura inama ku mugaragaro ku nshuro ya 14 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ijambo ryari hariye ku kugaragaza uko u Rwanda ruhagaze nyuma y'imyaka isaga 20 genocide ibaye ashingiye ku mibare aragaragaza ku Rwanda muri rusange rwateye imbere kandi rugikataje mu iterambere mu nzego zose yisunze ibipimo mpuzamahanga Perezida Kagame yibukije abateraniye mu nama y'umushyikirano ko abanyarwanda bizera inzego z'umutekano polisi n'igisirikare ku kigero cya 95% yavuze ko byose bikomoka ku miyoborere myiza n'ubufatanye by'abanyarwanda gusa avuga ko hakiri urugendo agasaba gukomeza gufatanyiriza hamwe nta kujenjeka abanyarwanda bakagera ku iterambere bifuza byabahamagariye gukora bakareka gukomeza gutega amaso inkunga z'amahanga
the issue of relying on others to pay for things that benefit us
ibyo gutega amaso abandi mu kudufasha mu gukemura ibidufitiye akamaro ni ikibazo mu byukuri cyerekeranye n'agaciro kacu rero mu myanzuro y'iyi nama y'umushyikirano twagombye gushyiraho igihe ntarengwa cyagombye kuza mbere cyane kuruta nyuma ku buryo u Rwanda tutazongera kuguma dutegereza iby'abandi baduha ndagira ngo nshimire abafatanyabikorwa bacu n'inshuti zacu kandi mureke dukorane n'aba bafatanyabikorwa n'inshuti mu buryo bushya kandi bwiza kandi tugaragaze ibitekerezo n'amikoro byacu bwite nawahereye ku mibare y'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere ategeka cyashyize ahagaragara Profesor Anastase Shyaka yavuze ko nyuma y'imyaka 10 inama y'igihugu y'umushyikirano yageje byinshi ku banyarwanda
abasaga 91.6 bavuga ko umushyikirano wagize akamaro gakomeye uruhare rukomeye mu mibereho yabo mu guhindura imibereho yabo myiza ariko no kuzamura iterambere ry'igihugu nkuko mubibona 95% basaga bahamya ko umushyikirano wihutishije iterambere mu by'ubukungu abasaga 94% bahamya ko wafashije mu kubakemurira ibibazo naho abasaga 91% bavuga ko umushyikirano wabaye umuyoboro ugushimangira demokarasi kuko wabahaye urubuga bagatanga ibitekerezo bagahenyeza ibyo badashaka bakanashimangira ibyo bifuza
Profesor Shyaka yakomeje gushimangira ko urubuga rwa politiki mu Rwanda rudafunze kubera demokarasi ubutegetsi bwimitse
naho umunyapolitiki ndetse n'ubuyobozi biraharanirwa nibyo ariko ntabwo birwanirwa kandi birashoboka gusangira ubutegetsi gusangira ubuyobozi imyaka 20 isaga tumaze twarabibonye birubaka turabikora bigakora kandi ntanduru u Rwanda ni kimwe mu bihugu biki ku isi aho umunyapolitiki ushaka guhatanira ubuyobozi niyatsinzwe ntabwo atakara abona indi mirimo agakomeza agakora kandi atarwanye
ku rundi ruhande iyi ngingo y'uburyo urubuga rwa politiki ruhagaze mu Rwanda amahanga nenga umunsi ku wundi ubutegetsi bwa Bwana Kagame avuga ko kuva yagera ku butegetsi yashyize ingufu zishoboka zose mu gucecekesha no kwigizayo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe anacecekesha itangazamakuru Umunsi wa mbere w'iyi nama waranzwe kuruta n'abashima ibigwi n'ubutwari bya Perezida Kagame. Benshi bongera kumusaba kuzasubira kwiyamamariza ku itike y'iturufu ry'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, akazakomeza gutegeka u Rwanda nyuma ya 2017. Iyi nama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 14 iteraniyemo abategetsi bakuru, abikorera, abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta, inshuti z'u Rwanda n'abanyarwanda baba muri diaspora bose hamwe barasaga 1,000. Imibare y'ubutegetsi igaragaza ko imyanzuro y'inama y'igihugu y'umushyikirano y'umwaka washize bwayishyize mu bikorwa ku mpuzandengo ya 70%. Biteganijwe ko iyi nama irangira kuri uyu wa gatanu. Dufatanije twubaka u Rwanda twifuza niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka kuri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Inyuma y'amezi 18 yaramaze ari intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika idasanzwe mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini, Thomas Perriello, ejo ku munsi wa kane ku muhingamo yaratanze ikiganiro asigura igituma politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikira iyubahirizwa ry'ibirengo umukuru w'igihugu akwiye kumara ku butegetsi, iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'uburenganzira hamwe n'umwidegemvyo mu gushikiriza ivyiyumviro mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini ihambaye. Mugenzi wacu Edi Rwema yari yahishikiye, akaba yaduteguriye inkuru.
Icyo kiganiro yatangiye ku kigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyita ku mahoro, Bwana Perriello yatanze ishusho y'uko akarere k'ibiyaga bigari yifashe muri iki gihe ari masoza inshingano ze nyuma y'amezi agera kuri 18 ari intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perriello yavuze ko ibihugu by'u Burundi na Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo bisa nk'ibiri mu mayira abiri. Yavuze ko mu Burundi hafashwe inzira y'ibiganiro igihugu gishobora kongera kigasubirana ishema n'isura nziza cyari gisanganywe mu myaka mike ishize, cyangwa se ibibazo bikarushaho kwiyongera inzira y'ibiganiro iramutse inaniranye. Bwana Perriello yatanze ishusho y'uko yasanze u Burundi n'uko abusize.
Kuva mu kwezi kwa kane itariki 15, Abarundi barenga 3,225 barahungiye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, ubutunzi bwarazamye kandi n'amafaranga akiri mu kigega cya Leta. Igihe mperuka yo namaze iminsi mbona amahoteli atagira abakiriya, nja mu buriro butagiramo abantu, mu gihe mu mabarabara ataruja n'uruza rungana n'urwo nasanze ngishingwa amabanga mu mwaka n'igice birenga rwari ruhari. Leta ari kumiye makungu maze imigendanire n'ibihugu byari bisanzwe bicuditse n'u Burundi irageramirwa. Abarundi 2,000 barishwe kuva mu mwaka 2015, mu gihe abandi 2,000 baborejwe igufa, abandi nabo bagapfungwa. Amashirahamwe ategamiye amaleta yemewe yaraciriwe ivomo, mu gihe abamenyeshamakuru barenga 100 bahunze igihugu.
Muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo, Perriello yavuze ko ubuyobozi bugifite amahirwe yo gufasha kugera ku masezerano cyangwa se bugasubiza igihugu mu bibazo by'intambara n'imvururu cyanyuzemo. Jean Beric Masman Irakiza ahagarariye Abarundi batuye mu gace ka Washington DC yavuze ko nubwo akarere kagifite ibibazo byinshi hari icyo Perriello yafashije.
Ibibazo byo muri kariya karere nk'uko yabivuze hari ibibazo bitoroshe kurongera inyeshu. Yatanze akarorero ko muri Kongo, aravuga ati muri Kongo ikibazo nticyari kigoye, hari ihabuze gusa ugushaka kugira ngo batore inyeshu. Akavuga ati mu Burundi ikibazo kiragoye kuruta, kuko hari ibintu bibazo byinshi byagiye bije imbere 2015 biza birahagarika iterambere rya iyo nyeshu bari kuraronde. Uvuga yuko muri rusange numvise abiseguye uko ntiyabeshe uko byagenze n'uko byagenze kandi yarakoze neza.
Ibindi intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Thomas Perriero yavuzeho harimo guhindura itegeko nshinga mu Rwanda, yavuze ko byangije isura nziza mu kwiyubaka icyo gihugu cyari kimaze kugira. Edi Rwema, Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ivyo mvuye bitandukanye kubazo bitari bike, twumvirize ijambo rye ntangamarara ryereka imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabandanya igikorwa ziyemeje cyo gukingira umwidegemvyo w'abari mu madini agizwe n'inkehwa, ibigwati, kimwe n'imico kama yabo. Knox Thames, umuhanuzi adasanzwe wa Amerika ku banyamadini b'inkehwa mu bihugu vya Aziya, avuga ko igikorwa cyo gukingira abo bantu ari ikintu gihambaye ku migenzo n'imico y'Abanyamerika. Times avuga kandi ko ico gikorwa gihambaye nko mu bihugu nka Siria na Iraq, abagwanyi b'intagondwa za Daesh ziriko zigerageza kuzimanganya ibimenyetso biranga kahise iterambere n'ibihe isi yagira camwo. Avuga ati,
in that work we saw where Daesh was committing genocidal acts against Christians, Yazidis and Shia Muslims. At the same time that they were killing people, they were also trying to erase any evidence that they ever existed, destroying their churches, their mosques, their cemeteries. And if we were going to defeat Daesh militarily, we also need to take steps to protect the places that matter to these people that they're also trying to exterminate. And so from that work, we started focusing on protecting the cultural heritage of religious minorities.
Turiko turarangura ibikorwa vyo gukingira ibiranga ako kahise, twabonye makuru yaho Daesh yariko ihanahana makuru yerekeye ibikorwa vy'ihonyabwoko ku bakristu, abo mu bwoko bw'abayizidi n'abayisilamu b'abashia. Aho ni mu gihe bari basanzwe bariko barica abantu bongera bazimanganya ibimenyetso vyose vy'uko bigeze babaho. Abo bagwanyi barasenyagura amashengero y'abakristu n'imisigiti n'ibibanza vyabo vy'amaziko. Times ati,
there was a training that went on in northern Syria where churches were trained about how to stack sandbags in front of ancient frescoes and murals so that if a mortar shell were to land, the explosive force would be dissipated by the sandbags. It wouldn't hurt the mural. And they had these very striking before and after pictures of a room full of sandbags. The bomb tragically hit. The sandbags are exploded, but the mural is fine.
Nitwaba tugiye kugwanya Daesh mu buryo bwa gisirikare, dukuye gufata ingingo yo gukingira ibibanza biriko birasenyagurwa kandi bifitiye akamaro gakomeye kuri abo bantu bariko baricwa. Kubw'ivyo rero twatanguye ibikorwa biraba imico kama y'abanyamadini b'inkehwa. Ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwifatanyije n'ishirahamwe rya Amerika rijejwe ubumenyi mu ntumbero yo gukorana n'abanyamadini b'inkehwa, barabashikiriza imyimenyerezo n'inyigisho zerekeye uburyo bwo kubungabunga ibibanza, ibikoresho n'ibindi bintu byerekana imico kama yabo igeramiwe kandi ibintu biba bifise akamaro gakomeye kuri bo. Nk'uko Times abivuga, bumwe muri ubwo buryo bwo kubikingira buroroshe ariko buri n'akamaro. Times avuga ati, hari imyimenyerezo yatanzwe mu buraruko bwa Siriya, aho abanyamashengero bigishijwe uburyo bwo gukingira amasanamu acafye ku mpume z'amashengero yabo hakoreshejwe imifuko y'umusenyi mu gihe cy'ibitero. Ibicapo biba biri ku mpome ntivyononekara. Aba bantu bahawe imyimenyerezo bari bafise amasanamu y'uruhome imbere y'igitero n'amasanamu y'inyuma yaho, aho iyo mifuko y'umusenyi yaturika ariko ibicapo biri ku ruhome ntacyo byabaye. Muri iyo myimenyerezo barigishijwe uburyo bwo gukingira ibikoresho ndangamico mu kubifata amasanamu akabikwa mu vyuma vya ordinateur kure y'aho hantu biba biri. Ishirahamwe The Smithsonian Institute yaratunganije ibikorwa byo kwigisha ubwo buhinga abanyagihugu mu ntara ya Erbil muri Iraq. Umuhanuzi adasanzwe Times avuga kandi ko ibigwati vy'abo bantu bisangiye ibitari bike mu mico kama n'idini, ariko hakabamo n'ibindi bintu bimwe bimwe buri mugwi utandukaniye ko. Rero ati, bashobora gusubizwa mu karere kamwe iyo ivyo basangiye mu mico kama bibungabunzwe.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya kugushimira ingenieur yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkunikije, amakuru nayo mwashikijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kututega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.